Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Ndabara mkije nchuti na mwe wakunzi barajyo Nzamba agateka kawe ni kazi mmakuru yokuru yomosi wagata natu turigene kinezo jamino ngewe nakabiri nwara nungu wakawe mbewe na mwe nagatanu ayo tukabateburi yetu kwa batu ya hera kungingo nguru nguru ziagize harumu kenyezi ya raya ganda guwe arashwe numu polisi kazi aha turi mkumotumba wakinyota winara ya Muyinga abo bakenyezi uko ari babiri bakaba bari biriwe bateramanye imbere yo gusubiranamwo nyene gukora ico caha akaba yaciye yishikana imbere y'inyamiramabi mu gisata cindero naho abigisha b'amashure muri komine Gashoho mu ntara ya Muyinga baratera ibyatsi ingendo mbi y'umugambwe CNDD-FDD yo kwigisha umugambwe mu mashure uyo mugambwe uri ku butegetsi ukaba warumaze imisi itatu wigisha ivya politike muri indwi turiko turasozera muri ayo mashure ya komine Gashoho nk'uko muza kubikurikira abana nabo barenga ijana na mirongo ine nibo babarizwa mu mabarabara yo ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga naho amashyirahamwe aharanira agateka k'abana amaze imyaka mu bikorwa byo kubakurayo ayo mashyirahamwe akabona ko intambamyi zikiri nyinshi cyane kugira ngo bashike kwihangiro bihaye abo bana batebe basubira iwabo kaze mwese midonido ni mukanyi sase
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kwa ramuta duhere mu bijanye n'umutekano muke hari umukenyezi yarayagandaguwe ku mutumba Kinyota zone na komine n'intara ya Muyinga arashwe n'umupolisi kazi amakuru avangaho yemeza ko abo bakenyezi babiri bari biriwe bateramanye kugeza bwije ivo zatumye amugandagura zikaba zitaramenyekana ariko nyene gukora ico caha akaba yaciye yishikana kunyamira mabi ni nkuru tubaza Jean Baptiste Bireha
uwo mukenyezi yishwe yitwa Eugenie Kawera akaba yaraye agandaguwe ku muhana iwe gihe c'isaha zitatu n'inusu zo muri iri joro ryakeye n'umupolisikazi w'umubanyi wiwe azwi ku izina rya Adija nk'uko amakuru ava mu kibano akemezwa n'intwaro n'igipolisi abimenyesha uyu mupolisikazi bakaba bari bateramanye na nyakwigendera basangira agacupa batashe uwo mupolisikazi anamuherekeza uwo mubanyi wiwe gushika muhira nk'uko ayo makuru abandanya abimenyesha aho ku muhana wa nyakwigendera mu biyago byabo hoba hari igitanezereje uyu mupolisikazi niko guca ahaguruka aja muhira gutora inkoho agarutse ku muhana w'uwo mubanyi wiwe yashitse atera ubwoba abana ngo bugurure nabo babanza kwanka ariko mu nyuma baruguruye wa mupolisikazi aca arasa mu kiriza nyakwigendera yarahejeje kuvyuka aje kuraba kigarukanye uyo mupolisikazi aca arashikana uwo mupolisikazi agiheza gukora iryo bara akaba yaciye yishikana ku nyamiramabi ubundi mukenyezi atarashobora kumenyekana umwidondoro wiwe yaratowe ari kiziga mu ijoro ryo kuri uyu wa kane buca ari kwa gatanu ku mutumba Kayenzi muri komine Muyinga nyene yaciwe umutwe nk'uko abanyagihugu baba ahatowe ico kiziga babimenyesha ikiziga ciwe kikaba cari gitekeye umufuko abagandaguye uyo muntu nico bamusizije gushika ubutaba kitaramenyekana
tukiri muri ico gisata nyene kuri inkuru iciye ku masonga hari umugabo nawe wo ku mutumba Busoro komine n'intara ya Ngozi apfunzwe kuva kuri uyu wa gatanu yagirizwa gutemaguza igipangu mukenyezi bahora bubakanye imbere yuko batandukana mu gukora iryo bara uwo mugabo ngo yikinze igisaka ku mugoroba wo kuri umunsi wa kane nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro hanyuma ca atemaguza igipangu mukenyezi baheruka kwahukana mu gihe yariko arataha aba bakuru mu mutumba bakavuga ko uwo mugabo yari yiriwe aranywa inzoga zikaze cyane abajejwe intwaro ku mutumba ngo baci bafata uwo mugabo bamujana ku gipolisi mu gisagara cya Ngozi ubu amatohoza akaba ariko arakogwa n'inyamiramabi nk'uko bishikirizwa n'abajejwe intwaro aho muri komine ya Ngozi mukamenya ko ibara nk'iryo riheruka kugwa muri komine Marangara y'intara ya Ngozi nyene ku mugoroba ku munsi wa gatatu w'indwi aho hari umugabo yatemesheje umupanga umwana w'umubanyi w'imyaka itanu agaca yitaba Imana ubwo nyene bitewe nuko uwo mugabo yarahejeje gushwana na se w'umwana. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
kuri uyu wa gatanu uheze umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse yaragirishije inama abarongoye ibisata bitandukanye bakorera mu ntara ya Makamba. Muri iyo nama abashitse bacerewe bose nta n'umwe yari kuriwe kwinjira harimwo n'abajejwe intwaro eka mbere n'abamenyesha makuru barankiwe kuyikurikirana. Ni inkuru tubaza Pacifique Nkeshimana.
Nk'uko amakuru dukura mu ntara nshasha ya Burunga bitumenyesha abajejwe umutekano bari baronse itegeko ko umuntu wese yatumiwe muri iyo nama aza gushika yacerewe adahonyuza ikirengaho ibera. N'abakuru bo mu nzego zitandukanye uhereye kuri buramatare w'intara ya Makamba Tantine Nshuti n'amagara abo mu nzego z'umutekano mu gipolisi no mu gisirikare abashitse bacerewe barasubijwe inyuma. Isoko ryacu ritumenyesha ko na busantere wa komine Makamba Zona Irakiza nawe nyene yasubijwe inyuma ubutarariye kuko yari yacerewe. Mu nyuma hamaze umwanya munini inama itanguye n'umushikiranganji Martin Nteretse amaze kubona ko benshi mu bategerezwa gutanga insiguro ku bibazo byari ku rutonde rw'ibiteganyijwe kwigwa yaha uruhusha umustantere Zona Irakiza ko kwinjira mu nama kugira ashikirize ibibazo atange n'umuco ku buzima bwa komine arongoye. Nk'uko isoko ryacu ribitumenyesha abategetsi bacerewe muri iyo nama bisiguye bavuga ko ikena ry'ibitoro aryo ryatumye badashika ku masaha yarategekanijwe. Iryo kena ry'ibitoro ryabaye ndanse mu Burundi byatumye imigambi yose y'igihugu ihagarara haba mu bijyanwe n'iterambere ndetse n'abajejwe umutekano bakaba bagira ibibazo byo gushika haba habaye ingorane. Mwomenya ko muri iyo nama yari ihambaye ku buzima bw'intara ya Makamba aho abatari bake batashoboye kuyitaba kandi bari bafise ibyo bashikiriza byatumye ibibazo byinshi bitigwa ngo biratorerwe umuti. Si ibyo gusa n'abamenyeshamakuru ntibemerewe gukurikira iyo nama nabyo bikaba byatumye abanyagihugu batashoboye kumenya ibyahigiwe n'ibyahapfundikiwe.
Arakenuye na Pacifique Nkeshimana. Tubandanye mu gisata cy'indero. Abarezi bo mu mashuri agize komine y'uburezi ya Gashoho mu ntara ya Muyinga baranegura ingendo y'umugambi ya SNDFDD aho kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatatu wariko wigisha mu mashuri atandukanye muri iyo komine ibijanye n'umugambwe mu masaha genewe ishure. Abo barezi bavuga ko uretse kwivyo bikogwa bidakwiye kuzanwa mu mashure biza no gusamaza abanyeshure basanzwe bariko baritegurira ibibazo bisozera igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure. Ni inkuru tubaza Bonfice Niyongere.
Amakuru ava muri komine y'Indero ya Gashoho avuga ko izo nama zagirishijwe ku mashure arenga cumi muri iyo komine abanyeshure kuva mu mwaka w'indwi gushika ku banyeshure b'inyuma y'ishure shingiro bazoronka impapuro z'umutsindo uyu mwaka nibo bari batumiwe muri izo nama hadasizwe inyuma n'abarimu babo. Icegera cy'umukuru w'umugambwe SNDFDD muri komine yagutse ya Butihinda Augustin Mugisha aherekejwe n'uburongoye iby'Indero muri komine Gashoho Oscar Nshimirimana akaba aribo bagendera ayo mashure. Inyigisha hanini ngo zari zihagaze ku bijanye n'imyiteguro y'amatora Uburundi bwimirije. Bamwe mu barezi bakaba banegura iyo ngendo kuko byagaragaye ko hariko hatangwa inyigisho z'umugambwe uri ku butegetsi ibitari bikwiye gukorerwa mu mashure.
Baba barigisha ubutumbwamwe n'amatora bwimirije tubereho mbabigisha inyigisho nyine zibarengeye ko mu isanze politike ntibazikorere nawe yigisha abayigisha nanyuma akarakora ku mashuri yagiye agahomba kubona banyeshure bumva barakesha umwanya kuba ariho ngeshira twose ariko bariga cyo twasaba rero nuko mu getangaho no kubigisha agahomba kuko karahari kuko bari batunguye kumara programe kwigisha kugira tukurakira hano hari cyane ntigaruke cyo twasaba rero banyakuntunga bageze politiki bate bararaba aho bayikinira amashure bayareke amashure n'imiriye edukatifu.
Inyuma y'inama z'abanyeshure ngo hacakurikira iz'abarezi kuri bo ubutumwa bwari butomoye icegera c'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri komine yagutse yabutihinda ngo yabwiye ko abatari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD batobera intambamyi abashaka kuwukorera kuri ayo makenga yose. Uruganda rwa Kadiri Nzamba Gateka kawe twarondeye kuri telefone ngendanwa Augustin Mugisha icegera c'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri komine yagutse yabutihinda cyo kimwe na Oscar Nshimirimana arongoye ivyindero muri komine Gashoho ariko ntitwashoboye kubaronka.
Arakoze na Bonfils Niyongere. Abana nabo barenga 140 nibo bari mu ibarabara nka bose bakaba bari ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga inyuma y'imyaka 11 amashyirahamwe atandukanye afashanije n'intwaro agerageza gutahukana abo bana mu miryango yabo. Ayo mashyirahamwe yitaho agateka k'abana avuga ko zimwe mu ntambamyi z'umugambi wo kubatahana ari uko abana bari batahukanye mu miryango yabo batabanje kumvirizwa bene kutaronsa uburyo bukwiye imiryango y'abo bana ifisa mikoro make. Ido nido na Jean-Georges Kibogora.
Haraheze imyaka 11 amashyirahamwe atandukanye ajejwe agateka n'ineza y'abana akorera mu ntara ya Muyinga afashanije n'intwaro agerageza gukura abana mu ibarabara akabatahukana mu miryango yabo. Ariko ico gikogwa ntaho kirashika kuko abana bashikije na 50 bakibonekeza mu ibarabara ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga nkuko vyemezwa na Amir Wizeye arumwishira hamwe AGVD ryitaho ineza n'agateka k'abana. Uno munsi abo bana bo mu ibarabara ngo bari mu migwi ibiri agasigura ko ibituma abo bana baragarutse mu ibarabara bitandukanye. Amiel Wizeye aragaruka kandi no kuvyohugwa kugira ngo gutahukana abana bo mu ibarabara bigende neza bashobore kuguma mu miryango yabo. Bamwe mu banyagihugu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bavuga ko bikunze ko abana bo mu ibarabara basubira mu miryango yabo kandi bakagumayo cobari yuwa ciza cyane kuko ngo bonona ibintu bitari bike.
Tumushimire na Jean-Georges Kibogora. Imbere gusozera aya makuru twabateguriye mukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba muyashikirizwa na Audace Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye ikaze mwese murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nundwi. SOS Media canditse ku bagabo bahohoterwa n'abatambukanyi babo igihe hahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umugabo ku igenekerezo rya 18 z'uku kwezi kwa gatatu. Ishirahamwe Homme de Tresse biharanira agateka k'abagabo byamenyesheje ko mu ntara ya Kayanza abagabo bashikijana na 99 bahahamutse bivuye kwiturubikwa bagirigwa n'abakenyezi babo. Umwe muri bo ngo yoba yaramaze kwitaba Imana biturutse kuri iryo hahamuka nk'uko bishikirizwa na Boniface Nduwimana arongoye iryo shirahamwe ngo amabi akorerwa abagabo ntakunda gushirwa ahabona. Bimwe mu byatuma kandi biri mu bihambaye ngo namatati y'amatongo hamwe no guharika bituma haba indyane mu bubakanye. Avuga ko hariho abakenyezi bamwe baturubika abagabo babo mu bwonko no ku mubiri Ninacho gituma iryo shirahamwe rihamagarira abategetsi kumenya ko hariho ihohoterwa rikorerwa abagabo. Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyabandanye na Burundi Echo canditse ku rucanco rukinga ingwara ya malaria rwatanguye gutangwa ku igenekerezo rya 17 za kuno kwezi. Kubw'ico kimenyesha makuru ugo rucanco rushitse mu gihe ingwara ya malaria iguma ari ya mbere gice abantu benshi mu Burundi cyane cyane abana. Ku ma province 18 agize igihugu cy'u Burundi, 9 niyo yatowe kuberamwo ugo rucanco. Abaruronswa akaba ari abana bato bato bari hagati y'amezi 6 na 11, rutangwa inshuro 3 ku mezi 6, ku mezi 7 no ku mezi 9. U Burundi bukaba bumaze kwakira incanco zishika 544,000. Abana bari munsi y'imyaka 5 ngo nibo bakarirwa, kuko kubagwayi 4,885,556 bibonekeje mu mwaka w'2023, 2,225,435 4,481 bari abana bari munsi y'imyaka 5. Tugaruke kuri SOS Media kivuga ko impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Rusenda mu gihugu kibanyi cya Kongo iharanira intwaro rusangi zibangamiwe na kigoyi n'umutekano muke, ngo haraheze amezi 3 zitaronswa ibifungurwa zihabwa n'igisata cha uni kijejwe impunzi HCR. Izo mpunzi ziharurwa mu 2,026 ziri mu mwiheburo. Ikivyunyura ngo n'umutekano muke zirimo biturutse ku ngwano ziriko zibera mu cungararo yazo, zikaba buza gusohoka ikambi kugira ngo baje kwiyungunganya. Eka ngo n'abagira neza bahora babagarukira ko ngo barahunze izo ntambara. Ikimenyesha makuru iwacu naco imbere yo gusozera canze ku makenga aguma aba menshi ku matora yimirije imbere y'amezi 3 ngo ayo matora be abahurikiye mu migambwe co kimwe n'abari mu nani bavuga ko icuka cha politike atari ciza, eka n'umutekano ngo sikirenga. Bavuga ko mwitunganywa ryayo hibonekeza utunenge twinshi, bafatira kukungene imigambwe imwimwe n'inani byakuwe mu matora y'amakomine azoba mu kwezi kwa 6 uno mwaka. Akarorero mu bidoga n'urunani Burundi bwa bose ruvuga ko rwakuwe mu ntonde z'abazitoza mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi. Akandi kanenge ngo n'ukutubahiriza ikiringo cyo gutanga intonde z'abazohagararira ayo matora bita mandatere mu rurimi rw'Igifaransa. Ibura ry'igitoro ngo rikaba riza ryongera isibe. Aho rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi. Mwakoze mwese mwayateze yombi, mugire ibihe byiza aho muherereye hose naho butaka kuri Radio Inzamba agateka kawo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze na Odase Nimbona kabarino ngahaduce dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye, bakoze bagenzanje bafashije kuyegeranya, nkaba ndabifurije kugira weekend nziza naho butaka kuri Radio Inzamba agateka kawe.